mukingo cindwimwe abarundi n'abanyarwanda bamaze gufatwa mu gihugu cyose cya Kenya bagafungirwa mu busho butandukanye bw'igipolisi cyanke bagasubizwa iwabo barenga 50 nk'uko amakuru ava muri ambasade z'izo bihugu bibiri yabyemeza. Ayo makuru avuga ko abahagarikwa ahanini bagizwe n'abantu bakora imyuga mito mito nko kumwa urucuruzwa rwo mu mihanda, abashoni impuzu, abubatsi bazwi nk'amaso hamwe n'abandi. Igipolisi cya Kenya gisigura ko muri iyi minsi kiriko gishyira mu ngiro itegeko ry'umushikiranganji w'umutekano Fred Matiang. Uwo mutegetsi yasavye ko abisekeza ryo kuraba abanyamahanga ba mu gihugu batagira ivyangombwa canke abahakorera batujuje ibisabwa n'amategeko. Nubwo ari uburenganzira bw'inzego za Kenya kugenzura abari ku butaka bw'ico gihugu, John Nkurunziza aserukira abarundi ba muri Kenya haragahaza bibonamo.
Babahora kenshi ivyangombwa, work permit, urupapuro gukora, uburenganzira bwo gukorera muri gihugu ca Kenya. Amategeko ya Kenya nayo ntiyemera ko umuntu akora ubuzi buto buto n'abahereza ubwo rupapuro. Uruja gukora roho umuntu afise kontra mugabo ubuzi buto buto kuba umutayeri mu maso ntashobora guha work permit. Kandi rero birateye ubwoba kuko mu busohoro haruzuye n'ubunye tuko turavugana, ubunye tuko turabamaze gukora abantu munani mutumva ko ari ibintu bimeze nk'isekeza. Ariko ikindi nibagenye kubaha bafata abantu bakabakura Nairobi cyangwa mu yandi mazina ntara bakabajyana ku mupaka bagatereraho. Gutera umuntu ku mupaka ntatika afise ntake afise ubusa n'ubwinshi.
Hari n'ikindi kintu gitangaza rwose ubuserukira abarundi baba muri Kenya.
Ndibuka umukuru w'igihugu cya Kenya giheruka kurahira gutwara Kenya mu kimwe cyo cya kabiri, yavuze ati abantu bo muri East Africa nimuze muri Kenya uvuze agacakora kore nigeze avuga ngo ubuzi bukuru cyangwa butoya. Yavuze ati abantu muri East Africa nimuze ahubwo mugire musinge n'ingo n'abakenya kugira ngo tunywane. Nadutangaza ahubwo cyane tabahinga itero kuko nta n'amakezi kigeze turonka aduha notice ko bateza kutwa vetisi bakatubwira bati kuri tariki izi kuri tariki izi zogenda uko. Mugabo vrema byateye ubwoba kuko nkatubwira ntituruhuka. Ubwo tuvugana naho ugenda imodoka zigenda mu Bugande tuje kurunga abantu batari bake twere kujya kubigoye cyane. Kandi n'umupolisi yamufashe ugiye kumubaza ntashamwangiriza usanga amwangiriza ibintu nta mapoya yarafise. Kandi benshi basanga afite na pasiporo ngo mugana afashe ari karamwa none ufashe ari karamwa kanafise pasiporo ifise na viza urumva ngo zana uruhusha gukorera muri Kenya. N'ukuri icyo kintu kiduteye umutima wagatse cyane.
Mu kurindira ko umutima usubira mu nda Nkurunziza afite icyo ahanura bene wabo.
Hari umuvoka twashyizeho ubunyene wa diaspora abafasha kuzuza ziriya fomu ziriya bisabwa ababikwiye babironke, abatabikwiye tutera izindi ntambwe nabo nyine bagerageze kunengesera. Udafite visa gerageze uronke dere visa aho wananiriwe ingo natwe tugire kwironka nka diaspora tugufashirizaho nyene. Mugabo reka gutembera nkaho mega mu gihugu cyacu kuko n'ukuri n'abakenya iwacu barakwiza ibyangombwa nubwo turahagira nk'ibi ngo tubakurikirane nuko tuvuga tutangwa ngo buri sato kuko n'abantu ni kubyukuri nabo nyine benshi hari abagenda batabifise barijajara ugasanga kadarazi karanga kagiye gukora ubuzi bwose aho ugasanga ndi kukarwana n'abakenya hari abantu bamaze iminsi banaga mu mabarabara nkatubona nk'ego bikantera ubwoba nanze ubwanjye.
Avugana n'ijwi Amerika kuri telefone ambasador James Kimonyo aserukiye u Rwanda muri Kenya nawe yahamagariye abanyarwanda baza muri icyo gihugu kubahiriza amategeko. Yagize ati nubwo twemera ko abantu bagenderanira mu bihugu bategerezwa kuzuza ibisabwa n'amategeko imbere yo kongera ko ati ariko turitwararika ko batagira uharenganira mu gihe byujuje kandi twaratanze ubutumwa muri diaspora uko abantu bategerezwa kwitwara. Bwana Kimonyo yanatumenyesheje ko serivisi zibijejwe muri ambasade ziko zirakurikirana ibibazo by'abanyarwanda bose batawe muri yompi n'igipolisi cya Kenya. Gushika ubu nk'uko byemezwa na ambasade Remi Barampama aserukiye Burundi muri Kenya na mugenzi we James Kimonyo aserukiye u Rwanda muri icyo gihugu, abarundi n'abanyarwanda ba muri Kenya barenga 800. Eroje Urikaneza, Nairobi, Ijwi rya Amerika.